Murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ikomeje kubagezaho ibiganiro mu kirundi kinyarwanda hano i Washington DC. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi aho muri mbahaye ikaze kuri radio yanyu, radio ijwi rya Amerika.
Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero cyarerekanye yuko kigikurikirana neza kandi gishaka gufasha kw'abarundi twotera intambwe kugira turonke inyishu.
Uyu ni Bwana Sylvestre Ntibantunganya wahoze ari perezida w'u Burundi. Hano arasobanura inama abagize Unani Sinarede rutavugamo na Leta y'u Burundi bajyanye n'intumwa yihariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika Thomas Perriero i Buruseli mu Bubiligi. Iyi nkuru kimwe n'izindi zirimo ikibazo cy'imisoro mike ku cyambu cya Rumonge mu Burundi ndetse n'uburyo urwego rw'amahoteli mu Burundi rwavugururwa, zose turazibagezaho gato mu biganiro byacu kuri radio ijwi rya Amerika. Mu Burundi rero ikigo gishinzwe imisoro muri uru gihugu kivuga ko ku cyambu cya Rumonge amafaranga y'imisoro yinjira mu isanduku ya Leta yagabanutse cyane. Impamvu nyamukuru iryo gabanuka nk'uko ubuyobozi bubisobanura nuko ibicuruzwa byinjira bihanyuze byaba bikeya cyane. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse yagiye aho ku cyambu cya Rumonge aratubwira uko ikibazo mu by'ukuri giteye.
Icyo kivugo cyagenewe ikigega cy'umukuru w'igihugu kiri ku nkengero y'ikiyaga Tanganyika mu gisagara cya Rumonge. Joseph Butore yabwiye amenyeshamakuru ko mu byo yabwiye ko icyo kivugo harimo ko amafaranga ashingiza mu kigega cya Leta yagabanutse.
Hariho utubazo tumwe tumwe duhari ubu. Batubwirwa mbere ku bijyanye n'umwimbu, ikivugo cinjije yuko uyu mwimbu wagabanutse mu kwezi kwa gatatu.
Kugabanuka k'uyu mwimbu ikigega cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore abenshi ko yabwiwe muri urwo rugendo yagize ko biva kugabanuka ry'ikidandazwa nyamukuru cyari gica kuri icyo kivuko kigizwe n'umunyu uva mu gihugu cya Tanzania.
Kaba n'ibyavuye ikidandazwa gikomeye cyane cy'umunyu aricyo kidandazwa gikuru gica ngaha bivuye kukungene mu gihugu cya Tanzania mu ishyirahamwe rikuru abadandazwa bakura mu bumunyu. Hariho ibiriko birahendagurika mu bijyanye n'intwaro naho nyibiganiro byamaze gutangura hagati ya wadandaza n'ababijeje mu cya Tanzania. Twize neza yuko mu minsi ya vuba ibintu bizosoba mu buryo gutyo umunyu ugasubira kuza ari mwinshi.
Abadandaza basanzwe bakorera ku kivuko cya Rumonge ntibaronse akaryo ku kuvuga n'ikigega cy'umukuru w'igihugu. Abo badandaza bari bazi ko ahava baha ijambo kugira bashikirize akari ku mutima yajya kuri icyo kivuko ariho bakura ubuzima. Bimwe mu byo bagira abamuture bihagaze ku makori atozo kuri icyo kivuko zishikira ko ibidandazwa biva mu gihugu cya Tanzania no mu gihugu cya Congo. Icyo kivuko cyaramenwe ya komine Rumonge ariko ubu haraheze imyaka itandatu kirimwe bishikiranganji urebye kunguza abantu ibintu mu gihe zishabukira urujya n'uruza mu mazi aricyo autorite maritime mu Gifaransa. Abadandaza bakorera ku kivuko cya Rumonge bo bemeza ko uruhombo kuri icyo kivuko rwatangiye kwibonekeza kuva mu mwaka uheze. Autorite maritime ifashe ingingo yo kurihisha ibihumbi amajana atatu ubwato bwose buje kuri icyo kivuko. Iyo ngingo yakiriwe nabi n'abadandaza mu nyuma yageje intwaro mu ntara ya Rumonge barabijyamwo iyo ngingo ibirahagaritswe. Abadandaza kuri ico kivuko bafise amakenga ko autorite maritime izova yisubirako bakaba bashaka kuyatura ikigega cake c'umukuru w'igihugu Joseph Butore.
Iyo aje amato avitanza cyangwa muri Congo ntabakiza afata imyanzuro agenda muri Congo kuko ijya amafaranga n'amafaranga batanga ntayo batanga ngaha. Aricyo gituma twavuga tuti abafata ingingo yo kushyira kwayo mafaranga kugira ngo tutema tibituze amafaranga. Bora bakuneze y'igihugu n'abanyagihugu ntibaranyungu zabo ngo banige abanyagihugu kuko igihe iyo ngingo yafatwa ya amaboti kugira ngo barihe n'ubutunzi muri obedi bwaragabanutse bitume nuko ata amaboti yagerera ngaha. Ariko iyo ngingo ivuyeho amaboti acaza ku bwinshi n'umwimbu uriyongera muri obedi.
Kuco kivuka sanga ari isoko iharemera gucyo ihanahanwa y'ibidandazwa hagati y'abarundi n'abatanzania hamwe n'abakongomani rikoroha. Ariko aho bigeze muri autorite maritime hari ugushaka gukuraho iyo soko iremera kuri ico kivuko. Abo badandaza basabishaga cyaka cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore kuyo ngingo itoja mu ngiro
citwa ko ari kivuko mugabo kuva Rumonge ibayeho yari isoko itwansi kivuko. Uno munsi bidandazwa biyije biruruka bagaharura ngaho ubwo nyene amafaranga tuca dukora mu mfuko tukariha duhejeje kuriha niho ivyashara byo nagukogwa. Twagomba gusaba rero icegera cyaka cy'umukuru w'igihugu urugendo yagize gerashora kugira kamaro
kubijanye n'ikugwa cyagumizwaho y'iryo soko kivugo cha Rumonge. Aho bigeze ibiganiro hagati ya autorite maritime n'abajeje ntara mu ntara ya Rumonge cyaramaze gutangura. Icegera cyaka cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore amesha ko bibaye ngombwa nabo nyina zogica terereye
turashima yuko abajejwe intwaro ngaha mu Rumonge n'abajejwe gutwara ibintu n'abantu mu mazi bamaze gutangura kuvugana iyo ni ingendo dushima dushigikiye cyane ariko kandi mu gihe ibintu byodindira turiteguye gufasha kugira ngo ico kibazo gishobore gutora umuti
iyo soko yo kivuga ca Rumonge ni yimugwa abazuhahombera sabendezamwe gusa na komine Rumonge zuhahombera aho ni mu gihe amatagisa tuzwa muri iyo soko aja muri komine Rumonge ibujumbura Fidelite yashatse ijwi rya Amerika
Intumwa yihariye Leta Zunze za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari Thomas Perriero yabonanye na bamwe mu bayobozi b'urundani Sinarede rutavuganwe na Leta y'u Burundi ibiganiro byabereye I Buruseli mu Bubiligi aho iyo ntumwa yumvikanishije ko Amerika ikomeje kwishakisha cyane ku buryo bushoboka bwose ko ibiganiro bihuza Abarundi byatangira mu maguru mashya mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kuvugana na President Sylvestre Ntibantunganya wahoze ayobora Uburundi amusobanura bimwe mu by'ingenzi baganiyeho
murabona yuko ikibazo cy'u Burundi aho kigeze uyu munsi ari kibazo usanga kiraje ishinga ubwa mbere twebwe abantu twebwe nyene na cane cane mbere indongozi mu bandi haba ndibaza ko ari ku butegetsi cyanke mbere na twebwe hari ibibazo byinshi usanga tudahuje na gatonyi n'ubwo butegetsi mu gifasa twitwa opposition hanyuma kandi urabona hariho rero n'amakungu agenda kurikirana ikibazo cacu c'i Burundi utanguriye ku karere ukaja kuri Afrika mbere kuja no ku makungu yose igihugu ca Leta Zunze za Amerika rero carerekanye yuko kigikurikirana neza kandi gishaka gufasha kw'abarundi twotera intambwe kugira turonke inyishu kuri ico kibazo gishobora kuzana ingorane mu Burundi ndoneho zaraje hoho gishobora kuza no mu karere kandi naho nyine ronda ko zaje ugiye kuraba ingene abantu birirwa araterana amajambo weho twarose umwanya kuganira n'uwaserukira igihugu ca Amerika Obama muri kano karere kacu ubwa mbere turabashimira ku kugene Amerika igende iterera mwe iboneka uraje rujya rugendo uri ya munyamabanga kiyacegera cyo munyamabanga jejwe umengo w'amakungu yashikirije ibujumbura iyaherukayo turaje kandi uruhara userukira yo guca Amerika muri inama y'umutekano yagize no kuvuga igihugu cya Amerika cyagize mu gufatwa kwa yangingo iheruka ku kibazo cy'u Burundi twongera rero turaca hirya no hino ingene tubona haboneka umuti ku kibazo cy'u Burundi turamusigurira ko twebwe dushyigikiye cyane ibiganiro byane bisabwa
mu majambo make cyane rwose president
Ntunganya birondera mu nzira y'amahoro
mu majambo make cyane rwose ikintu mwamushikirije mwebwe mwipfuza ko cokorwa n'iki
nuko abantu bobandanya bahimiriza abari bo bose na cane cane Leta y'u Burundi kugira bumve ko ibiganiro atabikumiriye ariyo nzira yonyine ishobora gutuma turonka inyishu nziza kandi ishimisha bose kandi ishobora kugira ayiteje abarundi urabona ko barushe cane ugiye kuraba ingene ubukene bwinjiranye abarundi bose kuva ku muto gushika ku mukuru
abatavuga rumwe na leta hari uruhara bafise muri uyu mudurumbanyo canke izo ngorane zose muvuze aho abarundi batakironka nico bashira ku munwa aho batakironka nagafasha harakabo
ica mbere no kubwira nuko ikiyo cyo Burundi kitavuye ku batavuga rumwe na leta kuko tuze turabyibutsa cavuye kutubahiriza amasezerano y'Arusha no kutubahiriza ibwirizwa shingiro mu kurenga ku byanditse muri iryo bwirizwa mu biraba ikirengo cy'umukuru w'igihugu ntago ruhara rero ubwa mbere abatavuga rumwe na leta bafise mugabo ikibazo iyo kivutse rero ica kibyara n'ibindi
president Ntibantunganya muravuze ikibazo cha manda ya gatatu ico kibazo ariko mu amakungu eka intumwa zose zagiye mu Burundi zisa n'izita kigarutse ko ivyo ntibibatera makenga kubona bavuga ko mwoja mu biganiro gusa ico kibazo kitavuzwe
oye erega n'ubundi ubu ntawoza kugira ngo rekanje kuri ico kibazo cyonyine gusa kuko noneho cararengewe nica n'ibindi cyatumye mu Burundi kuko iyo hamaze kuba abantu bapfa urabona ibiharuro bitangwa ubu bamwe bati amajana 5 amajana 6 abandi imbere bateraje ku gihumbi mugabe ico tubura coco nuko hari abarundi bapfuye kubera ico kibazo
preza ntibantunganye mwavuze ko amakungu akwiye mwasavye ko amakungu yobandanya ahimiriza urundi mbe uburyo bwo guhimiriza urundi kugira ngo uje muri byo biganire no buhe muri mu bantu bo babasaba ko ibihano byo bandanye gufatirwa urundi abanyagihugu bavuga ko ivyo bihano bigira ingaruka mbi kuri bo cyane cyane
mu kirundi se turibuka ikirundi kiwacu gukananira abagabo ntiyimye kandi ngo gatozi kintabarigwa ngo gashaka abagabo babona jewe ndumurunda kundi igihugu canje cyo kimwe nabandi barundi je ndibaza yuko tutoreka ku gihugu cacu kigende akagirira
ni president Sylvestre Ntibantunganya hoze ayobora Burundi kuri mikura mugenzi wacu Frederic Nkundikije turabashimiye turacyari kandi mu Burundi aho abashinzwe urugo rw'ubushakashatsi rw'ubukera rugendo n'amahoteli batangije ingamba nshya zo kuzahura urwo rwego bumwe mu buryo bwumvikanweho n'ukuntu uburyo bw'uviza zitambwa zihabwa binjira mu gihugu bwasubirwamo mu gihugu mugenzi wacu Thomas Kamira amaze kuvugana na Bwana Leonidas Habonimana n'umuyobozi w'ikigo cya leta gishinzwe ubukerarugendo yamusobanuje muri make ibyaganiwe mu nama yabereye i Bujumbura uyu munsi
twagize inama nziza cyane n'abantu bari mu gisata cy'amahoteli muri intumbero yo kuronderera hamwe umuti wo kubyura iki gisata kijyanye n'ingenzi mu bibazo twavuganye harimo ibibazo by'amaviza harimo ibibazo by'amakora atozwa na meri atozwa na OBR hari ibibazo bijyanye n'amafaranga atozwa n'izindi nzego za leta cyane cyane ku bintu bijyanye n'amaviza ni ikibazo abantu bagarutse ko cyane kuko gituma abantu batari bake bibagora gushika mu Burundi kandi bifuza kuhaza baca bagira bati usanga ambasade dufite aho hanze ari nke bigatera ituma abantu batari mu bisagara birimo ambasade bibagora kuronka visa umuntu ari muri California abwiza kuja Washington cyangwa New York umuntu ari Marseille abwiza kuduga Paris umuntu ari kure ya ambasade rikamugora ati rero byo babyiza tubaye nk'abandi tugaheza tugashiraho cya gikaratasi umuntu yuzuriza muri internet agaheza akaka visa uyo yakabiza koroherwa kuko abikora ari muhira uyo nawe atanga visa akaronka information kuri uyo muntu ashaka kuza mu gihugu bitamutwaye umwanya muremure n'uburyo bwinshi ati ibyo babyize rero natwe tubwiye muri uwo mugwi w'abantu cyangwa muri uwo mugwi w'ibihugu biheza bikorohereza abantu kuza mu gihugu biciye mu gusabira amabiza muri izo karatasi za elektronike
umuntu yajya kuri internet kuri site ya ambasade runaka cyangwa se ya Repubulika y'u Burundi barasaba ko icyo gikaratasi cyajyaho umuntu akakibona ku buryo byoroheje
ego hanyuma akacujuje haba muri ambasade haba muri serivisi ya itanga amaviza i Bujumbura umwe wese agashobora kubwiza gufata ingingo akashikiza ayo makuru izo information z'umuntu asabye iyo visa akabona yuko ashobora kumuha visa cyangwa ashobora kuyimwima ibyo byokorohereza abatanga amaviza bikongera bikorohereza ingenzi bigatuma umusaruro bigatuma amafaranga ava mu gisata cy'ingenzi yiyongera
none se nkabiriya bihugu u Burundi burimo mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba hari visa ibihugu bimwe byashyizeho imwe rukumbi y'abamukerarugendo u Burundi bwo buhagaze hehe kuri icyo kibazo
basabye yuko u Burundi ati byo babyize yuko u Burundi bwoheze nabwo bukinjira muri iyo ntumbero yafashwe kugira ngo abantu bashatse kwinjira muri icyo gihugu mu gihugu kimwe cy'uwo muryango aheza kinjira mu bihugu byose kuri iyo viza imwe ibyo onye ibijyanye n'uburyo bwavuye mu kundi bihugu byo bugabura byo tegekanywa bakabyumvikana ko mugabo bigatuma wa muntu yinjiye muri uwo muryango yinjira mu gihugu kindi cyose yorohewe
ku biciro
igisata cy'ingenzi gitera imbere
ku bibazo byerekeranye n'ibiciro bya viza hari icyo mwavuzeho mu nama
icyo nacyo twavuzeho umugabo nta kibazo cyojamo kuko inzego zibijeje zimaze kuja hamwe z'ibyo bihugu barumvikana ku giciro kimwe icyo giciro umwe wese akamenya amafaranga azokuramwo mu gihe atanzwe
bwana Habonimana ndabashimiye cyane
nanjye ndabashimiye nyakuba kamirinde
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri radijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Komisiyo y'igihugu igenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Burundi yemeje ko mu gihugu hariho ibikorwa by'ubucuruzi bw'abantu bigaragara. Abantu uburenganzira bw'abana mu Burundi bo bahamya ko gucuruza abantu cyane cyane abana bimaze gufata indi ntera ikataje. Mu kiganiro muri isanga yanabanye n'ibiryo rya Amerika mugenzi wacu Oriane Tangishaka amaze kuganira na bwana Jacques Nshimirimana uyoboye ihuriro FENADEB rihuza amashyirahamwe yiyemeje guhana agateka k'abana mu Burundi aramara impungenge bamwe mu babyibaza.
Iki kibazo cyatanguye kwibonekeza cyane ku rugero ruteye ubwoba kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 iyo byaboneka yuko abajejwe gukurikirana iki kibazo cy'abana cyangwa abajejwe guhana ababikora bamwe bamwe batanguye gusamazwa n'ibihe bya politiki igihugu carimo hanyuma bakora urudandazwa nabo bakaba basanzwe bikinga gahumbezi cyane cyane mu bihugu biba byemereje kuja mu matora. Twebwe rero twarabibonye twaravugije induru kandi induru twavugije yarumvizwe kuko abategetsi b'igihugu cy'u Burundi barabifashe nka nkama. Umugwi CNDH mu kwezi kwa gatanu 2014 uragira icigwa cyo kuraba yuko by'ukuri idandazwa ry'abana ribaho mu Burundi. Icyo kigo kitakiza cemeza neza yuko ako kabi kabise kariho mu gihugu cy'u Burundi. Rero uburoro bumaze kwibonekeza ni bwinshi cyane. Hariho benshi bamaze gufatwa abakenyezi bagenda batwaye abana babahetse mu migongo bavuze yuko ari ab'iwabo bagatanga impapuro za magendu. Hariho abamaze gufatirwa muri Kongo abana bari batwaye mu gihugu cya Oman babigeme bashika kuri batandatu. Hariho abafatiwe mu ntara ya Cankuzo bari batwaye mu gihugu cya Tanzania. Hariho abana babigeme babiri mu mwaka uheze mu kwa 11 bafatiwe ku mupaka mu ntara ya Kirundo batwawe n'umukenyezi yavuga ko ari abana biyo b'amahasa atari abo yabyara abo yari atwaye muri urwo rudandazwa n'ibindi byinshi bishika bimwe tumenya ariko tukareka kubishyira ahabona kubera ko amatohoza batarahera hamwe n'ibindi tutamenya kuko abo babikora nabo n'abanyabwenge bakoresha ubwenge bakoresha uburyo bwinshi kandi bakabikuramo n'uburyo bwinshi. Ntawobideha yuko ikibazo cyo kudandaza abana mu gihugu cy'u Burundi cyabaye ndanse na cyane cyane muri iyi minsi igihugu kirimo ibibazo nk'ibi bya politiki turimo.
Umushinga nahe Nshimirimana muravuze uturorero tutari duke twinshi tuvuga yuko abantu bakuze abavyeyi kumbure canke abandi bantu bagenda batwaye abo bana bakajabuka imbibe z'igihugu abana baba batwawe abavyeyi babo batabizi bo mubimenya mute mubimenyeshwa n'abavyeyi babo babitura mumenya gute iyo abana babuze mubimenya mute?
Aka kabi gatanguye kwibonekeza twaragerageje kugira ibikorwa byinshi z'uguhimiriza abavyeyi twarasohoye amatangazo menshi turavuze induru turatabaza tubwira abavyeyi tuti nyabona nimube hafi y'abana banyu nimubacunge mubonye umwana amaze iminsi ibiri iminsi itatu utazi yari mutabaza. Hanyuma ubushikiranganzi bwo gufatana mu nda bwarashizeho inimero y'uguhamagara ko iyo habaye ibibazo nka bene ibyo. Hanyuma abandi bavyeyi nabo barashobora guhamagara directement ku ma organisation yacu kuko FENADEB n'urunani ruhurikiyemwo amashyirahamwe arenga 48. Ayo mashyirahamwe yose abafite ahakorera abafite n'amatelefone abafite abajejwe igisata cyo guharanira agateka k'abana. Ibyo rero byose bica bidufasha kuronka amakuru ava mu mihinga itandukanye mu gihugu ku buryo niyo hazimiye umwana atana amasaha menshi arahaca informasiyo yamaze kumenyekana tukata dutabaza hanyuma ikindi kidufasha ni uko abasanzwe bari mu gisata cyo guharanira agateka k'abana mu Burundi ni ukuvuga amashyirahamwe yigenga abari mu mashyirahamwe mpuzamakungu nka Nations Unies n'abari mu bushyikiranganiro butandukanye bwegwa n'ikibazo cy'abana twama dufite inama buri wa kane kundi muri iyo nama rero tuhavugira ibibazo byose bijyanye n'abana mu gihugu cyose.
Wavuze ikintu gihambaye, wavuze ko hari umurongo wa telefone wabu ufise hafi umurongo wa telefone abantu bashobora guhamagara ko yo biketse yuko umwana yanyurujwe yibwe. Izo nimero mwamuzifise hafi muzihe abatwumva.
Ego ni 22 27 68 52 hanyuma hariho n'umurongo wo mu bushikiranganzi kumbore nta fise hafi kubera
urashaka gusubiramwo izo zindi urashaka kuzisubiramwo izo niza nimero ziri heshira hamwe canke ibihebiro
izi ni nimero z'ishira hamwe rimwe mu mashirahamwe agize Senadebe ishirahamwe za Spy 22 27 58 52.
Kino kiganiro ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyine bariko baragerageza kuduhamagara turaza kubaha akanya mu masegonda make ariko mbere yaho yumbere yuko tuja kwakirama ibibazo by'abanywanyi ikindi kibazo mushinga ntahe Jacques Nshimirimana mu mwaka uheze leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yarahagaritse by'agateganyo ibikorwa bijyanye no guha abana b'ico gihugu imiryango yo mu mahanga kubera basanze ivyo bikorwa birimo amahinyu menshi cifashe gute gisata cyo guha uburenganzira abana ko baje kuregwa n'indi miryango yo hanze mu gihugu cifashe gute mu Burundi
ivyo nivyo mu gifaransa twita adoption internationale nkuko mubivuze twarabikurikiranye mu gihugu cya Kongo harageze igihe bibamwo amahinyu menshi cyane twebwe ngaho iwacu nk'abari mu mashyirahamwe haranira agateka k'abana turazi yuko ko umwana ashobora kuronka umurera ntibyamara ibibi iminsi yose hari amategeko mpuzamakungu agenga ibijyanye na adoption internationale igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu byemeza ayo mategeko twebwe iyo bibaye bigaca mu muco nta kibazo na kimwe kiba kirimo
ntabakiriyemo reka duhe dutangure duha akanya abanywanyi ni benshi cyane kumbure muraza kubandanya mudusobanurira uko bigenda n'inzitizi ziba zihari mu bibazo bimwe bamwe abanywanyi baza gushikiriza duhere kuwitwa Evariste. Evariste turi kumwe
ego ndabumva
ikibazo cyanyu cyangwa iciyumviro
ahanini icyo mbona cyane kita ubukene waburi mu gihugu mu gihe umwana azaba ari mu Burundi abayeho nabi yumvise nk'umuntu aje amubwira yuko agomba amutware hanze mu gihe abona azobona azobaho neza bivuga naho azoba aciye ubwenge uyo mwana azogenda anebwe ntakamenya yuko agiye gukoreshwa ibikorwa bibi n'ahantu harahe yuko leta yogira akigoro cyane ikongereza ubutunzi mu gisata cyo gufasha abana kugira ngo ubukene bubashe kuvaho mu banyagihugu.
Urakoze Evariste. Reka tujye ku munywanyi akurikira Jacques Mbarushimana turi kumwe.
Iyo z'ikibazo ahubwo n'intererano birabye uko yabisiguye umunywanyi birumvikana ko reyerema mu Burundi ahubwo ari ugudakunda neza cyane abana babo ahubwo icyo mbona cyokogwa ni uko boba impuguke mu mategeko bagashobora gusigurira abanyagihugu bagakunda abana babo ko iyo adoption internationale ikagirwa uriye kubarungika hamwe kuko hari abantu benshi urabye ugasanga afite mu nzu mu rupanga iwe imodoka zitanu na nka wenyine n'umugore nk'ubwo baratinya isoni ko umuntu ashobora kufite amahera menshi bwa hari abana mu ibarabara babuza kibarera bagaca barundira ngo kubarundirira kubarungika hanze iyo adushoboka mu gihugu iwacu ariko ni ukudakundana amfa y'abarundi b'inyoni zabo. Ikindi navuga kwabo bagira adosiyo bakabajyana hanze buraba neza ko hari abantu bumva ngo ndamujyanye hanze uru niba abana usanga bagiye kubatsita mu buryo bw'ubusambanyi bakoresha ibyabo bakabadandaza ibindi jabo hanyuma nk'uko yabivuze ngo nta buhinga bukwiriye none leta y'ukuri y'ukuri iki kugira ngo ishobore kumera neza.
Urakoze cyane Jacques Nshimirimana. Reka twakire na Eli. Eli turi kumwe ku murongo.
Turi kumwe cyane mwiriwe cyane
mwiriwe Eli. Ikibazo cyangwa iciyumviro
harimo icyumviro cyane n'ikibazo uwo muntu atarasoje paye ndamuzi kandi nanjye ndamwemera ariko hari ikintu kimwe atigeze agira mbagiye kubyibuka ngira ngo ukumbure muri bihe turimo bisa n'ibigoye niho bimeze nk'ibiboneka nkajyewe mvuka ahantu hari ibururi hariho abantu babatamakazi barabazana abana bakaza bakaza kubakoresha bakazana abana bagaheza bagategeka yuko abana bazobakoresha gusa ariko batazohembwa amafaranga azotora abo babyeyi babo ariko abana ugasanga babakura za Gitega mbere za Gitega bakaca bazana hariya ibururi cyane abana ukuntu kurabakoresha nta mafaranga watereza kubaha wateza kuri diro mu mama yabazanye rero ubujya abana ntibatangiye kugurishwa icyo gihe kuko hari umubyeyi bakura ahantu bakabatwara bakabasanzaza ubu rero ko batahazeho bumenga ngo umubyeyi bage kumubwira ko umwana wagiye hanze yokumva kumengo ni nk'akarusho yokumva kumengo ni iterambere yokumva kumengo azoronka ikintu ariko nibaza ko sojepaye yokwagura uburyo bugifise ikagira mu ntara hose kujya za Prodehash zakora nanjye ndikamera nk'iyagura
by'ukuri ubukene ni kimwe mu bituma urudandazwa rw'abana ruba ni kimwe mu bituma ikibazo gikenda gikomera ariko je hari ikintu nemeranya na Evariste k'ubukene buhari mu Barundi k'ubukene buhari mu gihugu ni kimwe ariko Abarundi n'abantu bafite ubuntu umurundi by'ukuri w'umutima wamubwiye neza akaba abizi yuko atanze umwana we wagiye kugurishwa aravuga ati nzosonza nigumye ntabyo yokora kuko Abarundi barakunda abana cyane biragoye kumenya urugero umuntu ashobora kuvuga ngo nta bukene arimo abakene bariho bamyeho ariko kandi n'amavarera Abarundi barayamanye abakorize abadandaza abo bana baprofita ubukene bw'imiryango mugabo kandi bagaprofita n'ubujuju bw'iyo miryango bw'ukutamenya iyo abana baba bajana hari abo bakura mu mihana ruguru hari abo bakura mu mashuri hari n'abo bakura mu bisagara ubwo n'uburyo butandukanye trafika y'abana iberamo dufite amategeko atomoye cyane mu Burundi abajejwe kuyashyira mu ngiro barayaprika bakayakoresha mu muntu agahanwa
iki kibazo mu gikorana na leta mute
ikibazo bwa mbere bwo n'ikibazo nabo mu bisata bitandukanye bya leta by'ukuri bemeza kandi babona yuko ari ikibazo gikwiye guhagurukirwa n'abarundi bose nk'ubu iyo habaye ibyo gutwara abana bakabarengana imbibe z'igihugu babibye hariho igisata cy'igipolisi cyitwa PAF nicyo kijejwe gukontorora urujya n'uruza rw'abinjira n'abasohoka mu gihugu kenshi abo bantu baraduhamagara bagahamagara mu mashyirahamwe bagahamagara abo mu bushikiranganji butandukanye bati nyabuna hari abana baduteye amakenga bangana uku mbega mwodufasha kugira ngo tugire amatohoza turi hamwe tubone yuko abo bana bafite ibyangombwa byemewe n'amategeko ibyo turabikorana kenshi kandi tumaze gukiza abana benshi cyane bakagaruka ngaha mu gihugu bafatiwe ku mbibe z'igihugu
ubu rero ni Jacques Nshimirimana ayo wihuriro FENADEB rihuza amashyirahamwe yiyemeje guhana agateka k'abana mu Burundi ni ikibazo agana no mugenzi wacu Oriane itanga ishaka kubijyanye n'ubucuruzi bw'abantu ariko cyane cyane abana mu Burundi ikiganiro ku buryo burambuye muza kuva mu biganiro byacu byeje mu gitondo kwa gatanu isa 12 mwese turabararitse inshuti twari kumwe rero ibiganiro byacu byo kuri isaha naha tubicumbikiye turabashimiye mwese kwa makurikiye ibiganiro byacu kuri rya Amerika dufatanije na hano kuri technique na Karara Fatuma Alimasi kuri mikoro hano mwari kumwe nanjye Etienne Karikiza ariko hari na engineer hari udufashije gutekora ibiganiro byose ndabashimiye rero mwese kandi mbatumira mu biganiro byacu bindi bikurikira mu masaha ari imbere haba ikiganiro cyo mu kanya kari imbere gato cyane ndabararitse rero namwe kandi batumira kujya mwitabira gahunda zacu umunsi ku wundi cyane cyane mutwandikira ku rubuga rwacu rwa internete hari Facebook hari Twitter mwese ni kuri radio Ijwi rya Amerika radio yacu VOA mugire ibihe byiza.